radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, umunsi tuganira ku bibazo ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Munsi tujye kuganira ahanini ku byerekeye amagara yo mu mutwe, ahanini duhereye ku bibazo umukenyezi n'umwigeme acamwo cyane cyane muri iyi minsi, aho tumaze iminsi twumva abakenyezi n'abigeme bahura n'ibibazo byinshi cyane iyo bagiye gushingero mu bihugu by'Abarabu. Ivyo rero tukabaza duti, none ingaruka yavyo muri kazoza niyihe? Ingaruka yavyo mu buzima bwabo niyihe? Canke icabatumye bishira muri ibyo bibazo coba ari ikihe? Byoterego umuti gute? Ndi niteka rero ryo kuganira n'abantu babiri bariko bakurikiranira hafi cyane iki kibazo cyaragishinga batari bake haba mu gihugu no hanze y'igihugu, ku bakenyezi n'abigeme baje gushingero mu bihugu by'Abarabu. Umwe mu bakenyezi rero babikurikiranira hafi cyane nk'uko tubivuze rero, ni umukenyezi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Utah, ni Kanyange Suavis, akaba muri kino gihe ariko arandika igitabo cyiswe Modern Slavery, no kuvuga ubuja bwa none canke ubuja bwo muri ibi bihe bya vuba. Akaba avuga ahanini ku bagore b'Abanyafrika no kukuntu bari mu makuba n'ibyago bitavugwa. Turi kumwe kandi na Hippolyte Manirakiza, hakaba yakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Lojanti, yabikoze imyaka irenga 10. Ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya, hakongera akaba ajejwe igisata kijejwe guharanira ineza y'abantu mu ishyirahamwe Fracarita International, muri cyo gikogwa nyene cy'abafurera. Reka duhe ikaze abatumire bacu, mereye kuri Madame Suavis Kanyange. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Okay. Murakoze Oriane kunumira muri iki kiganiro. Jewe nk'uko mugize nitwa Suavis Kanyange, nkaba maze igihe ndiko ndakurikirana ikibazo cy'abakenyezi bajya mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze cyane. Reka twakire kandi n'umushinga nahe Hippolyte Manirakiza ari mu gihugu cy'Ububiligi. Kaze neza mu kiganiro nawe muri sanga, tubahe ikaze.
Urakoze Oriane, nk'uko amaze kubisigura, je nitwa Furera Manirakiza Hippolyte, ngira benshi barabizi. Narakoze nyobo ndejwa amabanga yo kurongora kiriya kigo batagira kwa Rojanti imyaka 11 ariya mu Burundi. Ubu nk'uko abivuze, njejwe abafurera b'urukundo muri bino bihugu by'i Buraya, hanyuma nkaba njejwe kandi n'igisata cineza y'abantu mu ishyirahamwe ry'abafurera nyine bita Fracarita International. Ubu rero mba i Buraya, ariko naranezerewe Madame Suavis anyagiye igikorwa yakoze mu Burundi, agadashima yuko twogisangira kugira dufashe abatari bake gutahura ibibazo bishobora kwaduka bitewe n'izo ngorane abakenyezi bagira bajya muri ibyo bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga.
murakoze cyane gose mwese kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane duhereye aho nyene muvuze Furera Manirakiza abakenyezi madame Kanyange yashoboye kwegeranya akaganira nabo reka twumve amajwi yabamwe muri bo ku bibazo bahuye navyo ku bibazo bafise byabatumye bafata iyo nzira yo kuja mu bihugu by'abaro bafata ubwo bundi buzima batari biteze reka tubatege amatwi
bamfashe nabi bamwiro bamwiro gukora akazi k'umuntu kandi barangurishije kuriye kikira muri koko bamubika bani ninja ndakora uko twa mbere ndahakumbemba kabiri kugera aho canje mu barabara ndafara ahantu kubera base kumbemba ngenye nandi mu yindi nzu ipakuriye naho mu yindi nzu byakore ndahurira asha amaze kugira ngo akora mu twareti nacyo na kirwe cyo kujya abantu bambwira ngo mbikwimene mu bundi turabakene ngo rero ngo twajye kwa bacyara aho matwi nk'abajya kimucho se kora bavuye muri twareti bamene amazi mba kimucho se kiketsweho ni mu gikoni mu mujya wabo fatana uko bigomeye icyo bashaka cyo gukoresha no katikenda aho tujyambaga ngo yayo nimbe giriri zose mu gikoni rero sahanu kweri yari yana ukakuye ukira sahanu kweri urundi nakabagira babishoboye nakabaje abantu bavuye ati kujya kenda gongwe umugarani wa hantu sinjya niyo mwana amaze yo kunywa bamufashe baca batera ububa umwana we yari arwaye ubona muri Kenya bamutelefona amaze kumutelefona nyine amaze kumubwira ati abo bantu bunganira abantu bakeneye tutaje kugufata barubaha adari burundi buntu barekure batahe haizi iminsi itatu yari umunsi yamubwiye yaje kumubwira ati ejo uzamwiteguwe ugende iwanjye no gusohoka bamwe icyo umugore abantu cumi rero n'abasigaye mvuze ko bakiriho cyangwa bakiriho bari bameze nabi bagwaye ndabwira ibice ndetse rero ko bakiriho bakiriho tubafashe abe rero baramvubise ndumva ko umuntu warafashije baranshura n'iminisitiri banyicaye ko umugongo njyewe yagiye nakurikira mbere bambwiye ko iyo nabihaye nasozaho kuba byarakora inkoni nyinshi nakubitwa ajye kuba mbaye maze ntumirije kubera narakubitwe banyicaye ko abagabo nka batatu banyicaye ko baramubiriye umunwa rino sinjya ngumye baramusaya nababaye n'ibintu basizemo narahwereye sinjya mu gihe kikiri inyuma kubera inkoni z'abarabu cyo mu bihugu by'abana ntagiye yiye barafashe neza ubwa mbere ariko maze gukora neza ahantu yacerekanga kuyimuka dupfuye iki amafaranga kubera babwiye bahurire telefoni kuyigurira munyuma baca bamuhira ngo tujya kuguriye telefoni ucuruza banamubwira ngomenda amara yanjye hanyuma jewe nitahire acavuga ntibishoboka acabatangira rero ngaho gushiramo icyuka cyo kumwirukana bafata nabi bagakira nabi urumva n'amahera ziramwenda barinze kuyamemba ariko dushyise kuri ofisi ofisi nyine yari muri Saudiya aho twashyike mu kugenda urumva dushyizeyo baca bambwira nane wamfashwe n'ibindi ndababwira ingorane y'amahera wase kumbiimana telefoni yahanyuma kugira ngo ube yabana basi baca bavuga rero ihari wo guma ngaha bambonana yaba rero bajya meho kuri ofisi kubera ari abantu bundi bari yajya nkayeho baca bambwira wo guma ngaha udekara amahera yawe ayo mahera rero bace bayama fasire mbese barama ubukaca acambwira nicyo kuri polisi kuri polisi barangira nayo abatera ndiitike abasubira muhira sinzi rero n'abandi bakeneye kujyayo ariko nari uko atamahoro ahari kuri hariya afata n'ab'abantu urumva no kubagaburira niba bakaburira neza no guhita ari babahenga ivuye kugira bamwe bagurisha abantu babwira yuko batora babahera kuneza ariko asanga bayahaye nabi
aho rero tukaba tuba shikirije amajwi y'abakenyezi babiri bonyene mu bakenyezi benshi cyane bahura n'ibibazo iyo bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ego hariho abashobora kuba bagira imana baka bagahura n'imiryango isa n'ibafashe neza, ariko abenshi bahura n'ibibazo bikomeye byo gukubitwa, ibibazo byo kudahembwa, ibibazo byo kugurishwa nk'ibitungwa, ugasanga biteye ibibazo ku rwego rw'ibihugu, ku rwego rw'imiryango, ku nzego zitandukanye muri make. Reka mbanze ntere kuri Madame Suavice Kanyange atubwire icyo gikorwa uko yari yagiteguye kwegeranya abo bigeme n'abo bakenyezi kugira ngo bashikirize ibibazo byabo ku rwego rw'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mushinganahe Afurera Manirakiza aratubwira bimwe mu bibazo aho biba byahereye, ukuntu bigenda biragerageza gukemurwa ariko ugasanga ntibikemuwe. Madame Kanyange, tugire muri make icyo gikorwa cyo kuganira nabo bakenyezi cyatangwe gute, cyagenze gute?
Jewe murakoze Oriana. Jewe uko byatanguye nuko akazi nsanzwe nkora hano na kazi nyene nuwo bita umusosho weka, ni ukuvuga na nkora ibintu by'ukuvura nyine indwara zo mu mutwe, aho ibyo nsanzwe nkora mu kazi ka misi yose. Ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko, ndetse bisa ko numva nk'uko mwese mubyumva mu maradiyo, kuri interineti aho tubona abakenyezi bahohoterwa. Ati ngiye rero i Burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose niteka Imana yahaye kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nohura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama naravuye n'abatari bake ndagira icyo bita interview, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamo nk'ibyo twokwita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ki reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy, mu kuvuga kugira bavuge ibyo bashikiye, kuko iyo uriko uravuga ibyagushikiye biratuma ni nko kuvura umutima wawe. Rero nicyo cyabintumye nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kubwiza turabe yuko koko kiretse ko bokenera kuvuga ni kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka, naho bigoye ko byohera kubera ihohoterwa bagirirwa. Mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato, abandi bagore, kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo. Ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi. Murakoze
cyane rwose. Frere Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye, ariko bigahinduka muri iyi minsi umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu, baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo c'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu naracumbise cyatangwe kera ntaraza n'ino i Buraya ubundi. Mugabo sinaronsa akanya ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi, amagara yo mu mutwe, kuko muri icyo gihe nakinza kugura ngo gutuma ino i Buraya, ariko nagize amahirwe Suavice arandoza Suavice twari tuzi ntajya ariko twarukana kumva na kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe abo bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe nanezerewe cyane kuko naciye ntangura kuyumvira igituma aba bakenyezi bajayo, kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera. Hanyuma nta niyumvire yuko kandi nibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'abarabu gukorera amafaranga kuva yuko hariho ikibazo bafise ikibazo bafise cyo kubaho nkuko mwumvise bariko barabivuga babashaka barabikurira ikibareshaho kugira ubuzima bwabo bushobore guhinduka neza batera imbere bashobore kwifasha bundi bafite imiryango yabo icyo nicyo cya mbere kibajyanayo ubwo nkuko mwabyumvise bashitseyo bagira nabwa ibibazo bikomeye cyane ubuzima babamo abumvise hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo nako bakahashikaho baca baho gute rero nkuko mubizi cyane benshi babizi njye ngaruka kuri ku ndwara bashobora kugira cyane ku bindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyane muri ibibazo bimwe bifasesereza mutima ibyo ntibyobura kuko tutadufatira ku ibibazo bagize kugira bafate ingingo bajye gukorera amafaranga hariya ama bakaba nabo bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babaje kandi musanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho guma kukivuga abacumvise ko bafite ikibazo umenga ntibagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe nkashaka umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise ujyabiye bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu Burundi barabinuba bamwe bakaba yuko babatuma ku rutoki bati nakora ibikorwa biteye isoni bigayitse n'ibindi guca mutuma sinza kubyondagura ibyo rero ukabumva yuko umukenyezi n'ibyo bibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko ariko ararondera ingene ubuzima bwiwe yobufasha kugira atere imbere kumva yuko asubira inyuma rero atabura ayakira n'ayamira kuko nta muntu abica umwarakira bose baca mutuma kumutoga ati ujya n'umwe yari mu bugu by'abarabu hama rero ugasanga arigunga kandi nahabuze wabibwira nk'uko yaswabisi yabivugiye ariko nkashima uyu igikorwa swabisi ariko arakora cyangwa abandi ko barakora kugira abo bantu babegeranye bashobore kuba hagateka bamwumvise yuko ubuzima bwabo bugifise agaciro naho nyine bakiye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu babafasha kugira ibyo bibazo baciyemo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongerera iyugura ngo bavuge niko nk'uko swabisi abivuga bakira n'umuti hanyuma umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge abariko arwara gusumba urugero cyangwa ntaronka n'umuntu uguma amufasha kuko bavuga mu kirundi ngo uja ukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva yuko ni ibikorwa bikomeye cyane ariko rero cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima bari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse n'abiwacu abiwacu bakwiye gufashwa kandi murumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire abiwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane atazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusange asinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyane dufashijwe n'abandi ntituzironke cyane naho tukazitora uko utariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafise ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntidufise ni ukuvuga ingufu zimwe hariho kumwe agira ibibazo bikaca bimushyira hasi cyane kurusha ubundi n'ubundi ashobora kugira ibibazo akagira gucumbagira bukebuke ariko nabo nyine yatamufashije inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa bya bya bibazo bikomeye bita isesereza mutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbe gakomeye rwose
akabonge gakomeye rwose koko kuko nk'uko madame Kanyange yabivuze igitabo ariko arandika cyiswe Modern Slavery ni ukuvuga ubuja bwa none ubuja bwo mu bihe bya none kuba mu buja birafise ingaruka yazo madame Kanyange none mwebwe muri ko muragerageza gufasha iki kibazo cy'abakenyezi baje mu bihugu bya Buraya mwahisemo kuvuga aya makuru atavugwa mubona iki gitabo muri ko murandika muri benshi mukorera ku bibazo nk'ibi by'abanyafrika kazi bariko barahura nabyo ni kuki mu mico ya kinyafrika bitariko biravugwa cyane muri iki gihe twumva yuko biba cyane
jewe nibaza nguma nguma nkozenye mu marosherche ndiko ndagira nsanga koko urabona yuko ibihugu bya Afrika twarasomenijwe turagira ikibazo cy'abakoloni guhera kera hanyuma rero ugasanga ibi ingorane twebwe abagore b'abanyafrika tugira cyangwa ibihugu bya Afrika amafungo ntabyitayeho ugasanga amarorerwa amakuba duhura nayo amafungo ntabyitayeho ugasanga kumbura ingwano ziravugirwa zirava muri Afrika ugasanga amafungo ntabyandika hanyuma haba kagorane gatonya mu bihugu biteye imbere ugasanga amakuru yasambiranye hose urumva nibaza yuko ari ibyo bituma ibyo bintu bitakuba ariko jewe mu gikorwa numva natanguye igikorwa cy'uko nusaba mpereye ku bakenyezi baba hanze n'abakenyezi baba mu Burundi kubatumirira bose kugira ngo bitange umwe wese ahere ku muryango wiwe avuge ingorane abo bagore abo bakobwa bahura nazo mu bihugu by'Abarabu kugira twese jewe ntangure mu muryango wanjye n'abagenzi banjye nzi mu gihugu n'abari hanze ndababwira ati mubwire abantu banyu ho bari hose murabe kuko icyo bita nyine ubugizi bwa nabi muri ibyo bita modern slavery ntibiri gusa muri Afurika ni byinshi kubera kumbira ubukene mugabo nungaha muri ibihugu biteye imbere birahari human trafficking ibintu byo kugurisha abantu birahari murabyumva ibintu agasensensualishwalumuli birahari hantu hose rero ni ukuvuga yuko umukenyezi wese ahari cyane cyane afite umwana w'umukobwa mu nzu twari dukwiye gutangura kubigisha amabi ari inyuma y'ubugizi bwa nabi kuri ONU international rero nicyo jewe mbona nuvuga kuri icyo kibazo mumbajije Oriana nibaza yuko ibihugu bya Afurika amakungu atatwitayeho kugira rero kandi nuvuga nti ushaka gukira indwara uragirata jewe sintera gusa mu bihugu bya Afurika aho nshaka kubwira abantu badutwara mu bihugu bya Afurika ati reka twicarire iki kibazo mugabo mu gikorwa nkora nandikira n'abashingamateka aho ngaha mu gihugu cya Amerika nk'abantu jewe abashingamateka nubwo baduserukira ndabandikira ndababwira amabi akorerwa abo babyeyi abo bamama abo bakobwa mu bihugu by'Abarabu maze kwandika amakete menshi ubu rero naciye mboneraho nungurura n'icyo bita website ni ukuvuga ku buhinga bwa none aho ngerageza nkaza ndabivugira ko nabyo aho rero ndaza kugerageza nze gusangira inoze inoga ni linki sinzi uko zivuga mu Kirundi namwe nabwiye muke muyigira yego muze kubona iyo website yanjye hama nibyashoboka ko mwoca mwifatanya nanjye uwo ashaka kwifatanya nanjye hariho ahantu ashobora abonye kuri iyo linki ashobora kwandika avuga ati jye ndashaka kwifatanya nawe ndahaye karibu abantu bose bashaka haba abagabo baba abagore baba abana b'abakobwa bashobora kuvugira abandi ndabahaye karibu kugira twifatanye kugira ngo koko tushobore kurwanya nivuga nk'ikiza sinovuga ko ari ikiza kingana na korona mugabo ni nkacyo kimwe genda yita ko ari iyindi korona kuko ibi bintu biratwara ubuzima bw'abantu hariho abantu bishwe hanyuma kandi mu cyongera nongere kuko nashoboye gusangira inimero yanjye bita WhatsApp n'abagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu nabo baca barasanga iyo nimero n'abakiriyo rero gushika n'uyu munsi ndaronka amamesaje ubutumwa bw'abagore bari hariya anyi bansaba ko nubafasha nkaca nanjye icyo nkora nca ngerageza nkabakoneka ni ukuvuga nkabahuza na ma organizasyon inga amri amerika afasha gira wangu wabatahane ndabi kora kandi mwumpapilema vine derako kogerageza tugakingira abo bagore bagashobora gusubira mu gihugu wabo bari bazima bakiciwe mu gihugu cy'Abarabu kuko benshi iyo bariko barampamagara baba binyegeje ahantu baba bafunzwe urumva ko ari ibintu biteye ikigongwe nuko saba murakoze
yego murakoze cyane mu ntumbero yo gushimika no gushira habona ibyo bibazo byabo bakenyezi bacamwo reka twongere twumve abandi mu bakenyezi wafashije kwegeranya kugira ngo bashinge intahe zabo bashyire habona ibibazo byabo reka twumve n'abandi muri bo
Mwende kushika mdiri wa mzuki sana, mwende kushika mstaba ni unayo, mwende kwa mchapecha kwa wakabo, mwende ina kwa kwezi. Mwende kukula kajukio mutama, bachama anuara kumukonga wiyo hae. Mwende kumukonga uke gako, makanjala kumungu uwe makoro. Jenga chanawa baza, noni minaje kukula mnani, wakamizi ya mtekezo, kukula nchocha kusa ima. Ukwezi kwa mbele kuhete, bama ya mahera wajia minaari. Karoni kila njomu wangu mitepende uoma kukumu shola kuma minaata na maeliai. Kuma ya wajia minaari, kuna ya nyene. Mwese wani, kunye babu telefoni, naje, nanga pistole. Kamazi kuzela kakita chakwa mbule ya tona na ito. Mwucha mbule na ukulite kwa mbule mtu. Chaya mkabana da kule na kawo. Chenda kwa kati mbule ngele mitari. I'm going to go to the house. Ndama nishomona kutoroka kuko bafisi mwongo ngo chawanda asa ngo emelarelo mkuruko njene. Ndama nye umuguota kachazane mwongo mba nakunye kuruko mba kuko nabona ahalila anga ni kufaka hakimi. Ndese kukora inja liba ama kandi kwa chawanda magarabota chazana kapistoli. Kachanini. Utara kukangu nago sishomona kuruta mbagwari mbebelie taji. Kachanguma ngao, mbuzi ilo hata wanakututia mbira, bada nivamu kwezi walisimutia, tabi mwika alimira, kacharami kila wengi mtumereke tajiri, mtu chuchumu kikirini. Ino wati kutula abada ya misuwe ya mbaa yitri, balikia wa shiri mwondoka, yona chuzo mbemaya na chuzo mwakadidu, kukwese shakila umo, mtu kushira kwa
murumva ko nk'uyu mukenyezi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo gushigwa kw'inkoho avuga ati udakoze turakwica bakamubwira yuko amafaranga yemerewe bitazokunda azoronka ari munsi y'igice cyayo ngarutse kuri Frere Manirakiza akaba nawe docteur mu byerekeye imishahe y'abantu yarabikurikiranye imyaka myinshi cyane yaragerageje gufasha abantu imyaka itari mike mu Burundi uwogerageza kudufasha kumva ingaruka z'ikibazo nk'iki umuntu aba yagize cyo gutotezwa ku bishigwa kw'inkoho agakubagurwa mu myaka ikurikira yaho abameze gute mu byumviro byiwe mu mushaha wiwe hama igice cya kabiri cy'icyo kibazo abari mu kibano ko twumva ko benshi bagenda batahuka mu Burundi abari mu kibano bo mufasha gute bogerageza kumubungabunga no kumugerageza kumugarura ku mu byumviro no mu nyifato nziza batamutonetse cyangwa batagerageje kongereza umubabara aho yarasanzwe ofisi
urakoze Oriane aba bakenyezi baje hariya nakubwiye uko babagira afite ingorane bakabashaka yuko izo ngorane zitorera inyishu mugabo rero nk'uko wabyumvise za nyishu baba ariko bararondera ahubwo zijamo ibindi bibazo no kuvuga yuko ni ikibazo kica ku kindi kibazo hama rero nk'uko wabyumvise bakabura rero ayo bacira nayo bamira kuko ngo kwa byumvise babura ubafasha hanyuma rero utubyumva yuko bya bibazo bitangura bikabaje umutima bikabasesereza gushika aho nibaza yuko bamwe bamwe singira ntabwo kwiyumvira uko ntabwo nabonye swabiswe yarababonye ariko nibaza yuko bafise ibibazo bikomeye cyane gose nubwo bya ibibazo bitasesereza umutima barasesereza umutima bakabura ingene bagira cyane cyane bagarutse iwabo nkuko babivuze cyane swabiswe yabimbwiye imiryango yabo ntibakira kuko baca biyumvira yuko ngo bagiye gukora ibikorwa bimwe bigayitse rwose kandi nahumvise bavuga bacuwe wozimbwa ngira ngo bacavuga n'ibindi bisumba n'ibyo urumva rero yuko bya bibazo byabasesereje mu mutima bica biguma byiyongera iyo bataronse ubafasha kugira ngo babiserure birashobora rero kuzoba byinshi gushikaho bivamo n'indwara zo mu mutwe canke n'iyo ataba indwara zo mu mutwe bikaba nyine bya bibazo byovuga abantu ni bakora akabombe ugasanga ari igunze ntawabibwira ugasanga ari inyegeza ugasanga ari ubuzima bwiwe bwose burononekaye bifatiye ku izo ngorane rero icyo noshima kandi mbona gikomeye rwose mfatiye no ku migendo nzi yo mu Burundi ibibazo nk'ibyo kera byaragora kuvurwa ariko urumva yuko ubu abo bakenyezi bashobora kuronka bavugira bakavuga icaba ikibagoye hama bakaronka n'ababafasha kugira bishike kure nibaza yuko yoba batari tutariko turatera imbere cyane nk'ubu ubuntu tuba turiko turagira ikiganiro kugira bazocunze kuko abagenda bakakorerwa amabi yose ntagire ikivugwa na kimwe ariko urabona yuko ubu bariko baravugwa kandi arumvise no mu Burundi bamaze kubyumva novuga yuko barahagurutse ikibazo barakigira icyo wabo barafasha kugira abo bagore bashobore no kuva hariya bagaruke mu gihugu urumva rero yuko ubu novuga yuko bakenyezi ariko bararonka ingene bafashwa kugira bashobore kwivugira cyangwa baronke n'abavugira baronke n'ababafasha nicyo gituma rero wumva ibyo byose biriko bishobora kumenyekana rero n'intambwe ariko twosaba yuko umuntu wese aho ari cyane cyane abifisemwo uruhare bubafasha cyane kugira ahubwo babivuge uko babivuga niko bakira kandi bagafasha n'abandi bashobora kuba bakiriye bataraza batararuka ingene bashobora kubivamo kandi bigafasha n'abandi bashobora kuba ariko bariyumvira yuko bojayo ngo kugira barondere ubuzima yuko ata buzima buriyo rero nitwa rumva giti none mu miryango bica bigenda gute bubafasha gute biroroshe uwo muntu afite icyo kibazo umubaye hafi akabona yuko utamuhaye ivomo ariyumva kujya kwiyumva rero akubwira ibyiwe hanyuma niyo atacu umufashije yaramaze gusindika cyangwa agwaye ariko urahita ukamutabaza ukavuga ati ahandi afite umuntu afite ibibazo ibi n'ibi n'ibi hama bagahita bakamufasha kuko swavisi yabyumvise kuko ari abandi babimubwiye rero urumva yuko swavisi arambwiye yuko yabonye yumvise umwe ubundi azana abandi barahava aba benshi gushika ahabwira ikiganiro cy'abantu benshi bose gushika anabafasha kugira bashobore kwiyugurura bajye no kuri televiziyo bavuga ibibazo bandi urumva yuko ariko igwa rikomeye jewe uwo niwo muti wa mbere w'uko ibyo bikorwa bivugwa hama rero swati twakivuganye ati muri twogira gute babafite ibibazo bimaze kubasesereza namugeje ubu hakwiye yuko umuntu arondera nabo muri yajya abahinga bize ibyo imibano abasikoroni cyangwa inyifato kugira babakurikirane babaremeshe abo bazobona ahubwo bakeneye n'imiti aho ushobora kurwara bijyanye n'ibyo bibazo yagize hanyuma akaronka umufasha kugira ashobore kuronka umuti umufasha muri ubwo burwayi yagize bityo izo ngorane urumva rero igikorwa gitanguye ariko novuga kiremo ya mbere ni yuko kimenyekana bakavuga bakaronka aho bavugira bakaronka n'ababafasha bakabumva hanyuma uzogira ikibazo kirenze akaronka n'abamufasha kandi rero ndashima icyo gikorwa muri ko murakora mwebwe na cyane cyane kuri mu bamenyeshamakuru baracumva abantu kandi bazokimenyesha abandi hanyuma rero nubwo ari igikorwa cyiza swabisi ariko arakora cyo kuraba abandi kwegeranya abandi umufasha kugira abo bantu bafashwe uzosanga ari benshi cyane bakeneye ibi gufashwa kandi najewe ndamwemere yuko nzo ibyo ko bibwira abandi kugira ngufashe turabiyuka abantu bariko abize bibazo bato bana yo amerika naba ubwo twobafasha uko turavukana ni bene wacu ni ba nabavyeyi bacu ni bashiki bacu turabi yuko twobafasha mwi twarokore mwi zongorane bari urumva ikibazo cha twese kandi tusize ingufu hamwe twese ibyo birashoboka yuko tubafasha nabo bakomeza kugiteka abandi bakenyezi nk'abandi arundi bene wacu bari mu ngorane icyo nicyo kinini cyane dukeneye
ego cyane murakoze cyane kubijanye no kubafasha turazi neza yuko hariho nibigo wafashije gutangura mu Burundi kumbure uza kutugira mu kanya kari imbere ingene mukora n'ingene muri kumaragereza gufasha abakenyezi nabigeme nabandi babitura kuko turazi yuko hariho ibibazo byuko benshi mu Burundi badakunze kwitura ikigo cya Rojanti kuko batinya yuko bahaba bitwa nk'abasazi mukanya kari imbere muraza kutubwira ibijanye n'icyo kigo twumvise muri ko murafasha mu gihe cy'u Burundi. Reka mpindukire gato kuri madame Suavis Kanyange atubwire huko mwavuze uguserura birafasha. Madame Suavis, iyo muri ko muraganira nabo bakenyezi nabo bigeme kenshi barashaka kwatura, barashaka kubabwira ikiri ku mutima, ikiri ku byumviro byabo, bavuga iki iyo muganiriye abo mumaze kuganira bavuga iki ku byo baciyemo, ku byo bifuza no ku byo biyumvira.
Murakoze Oriana. Jewe ikintu cya mbere mbere yuko nishyura icyo kibazo cyane ngira mpereko nuko abo ba bene wacu nyeme bari mu bihugu by'Abarabu n'abavuyeyo bari Burundi kumbure n'abari mu nzira bashaka kugenda, icyo nashaka kubabwira nushaka kubabwira yuko bukwiyumva amahoro bwa mbere kuko nta muntu nta kibi kirimo, nta kibi bariko barakora, nta n'ikibi bariko barakorera umuntu n'umwe kiretse gushaka ubuzima, kiretse kuza gushaka ubuzima hanze cyangwa kiretse kugira umuntu urabona n'umubyeyi ukaba utabona akazozi imbere ukuntu ugaburira abana ufite abana twese twokora icyo bariko barakora kugira dushobore kuronka akazoza. Icyo nicyo kintu cya mbere. Hanyuma nashaka kuvuga ati iyo uhuye nabo bakenyezi experience yanjye mbuye nabo nasanze ahubwo ari abakenyezi b'umutima buzuye urukundo, buzuye gukundana, kuko mu bisanzwe udafise urukundo udafise gukundana ntushobora kugenda ngo ugiye gutarataza ubuzima hanze. Ni ukuvuga yuko ari abakenyezi koko kandi b'abakozi. Icyo nicyo nikintu nabonye bwa mbere. Iyo rero mwicaranye ariko baratubwira ibyabo icyabatumye bagenda, urabona yuko koko ari abantu ahubwo bafite umutima uteye ubwoba, umutima mwiza. Jewe navuga n'imboneka rimwe, nicyo gituma nubanza kubabwira ati nubanza kubashimira ku gukora umutima bafite wo gukunda igihugu, kuko bose babitumwa n'umutima wo gukunda igihugu. Mugabo ngiye kugaruka ku kiganiro ngirana nabo, usanga bose bagenda bafise ikibazo kimwe. Murabona yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barabuze akazi, kandi sinovuga yuko ari ikibazo kiri mu Burundi gusa, ni ikibazo kiri muri Afurika, ni ikibazo kiri muri Europe, kiri ngaha muri Amerika. Hariho usanga hari ibihugu birafise abashomeri benshi, urumva sinovuga ko ari igihugu cy'u Burundi gusa, ni novuga ni uko ari ikibazo amafunga asangiye. Kiretse gusa ko ari ibihugu bimwe usanga ubuzima bugoye kuronka kubera ubukene buhari. Rero nasanze abo bene wacu bavaho kubera benshi baba barataratagi kurondera novuga nk'icyo batunga, ukuntu bobaho bakadandaza utuntu turiya na turiya, ugasanga bakabona koko ata buzima buriho muri avenire yabo, nacyo gituma bashaka kugenda, nacyo gituma jewe mvuga nti nta muntu n'umwe nzigera cyangwa nokwigera mbwira ati warakoze ikosa kugenda, na jewe ntugenda igihe n'abandi ndiko ndashakisha ubuzima, nta muntu umwe azogenda. Ni ukuvuga yuko atawo kwigera ababona ati mwaramenguje kubera nagiye mu bihugu byo hanze.
Kuba maze kugaruka bashe muri ibyo bibazo, umutima wabo umeze gute iyo muganiriye? Abagarutse bameze gute, biyumvira iki?
abagarutse nukuri benshi abo twavuganye no kugana inke 99% kwijana baje badafise ya mahera bagenda kurondera kuko urabona agatotezo wakiriko hariya abaje batafise ya mahera bagaruka bagaragara abandi baje barashitse mu Burundi bakabara yakoreye mugo bagenda bayarukira Burundi malezima abantu bayarukira bakayabarinda abakayaje hamanye bashobora bagashika Burundi bibaza ngo arakantu bagiye bararungika bagasanga nta kiriyo ibyo rero abo ba mama abo bakore twavuganye urabona yuko bafite agahinda nka tajya seze polite yavuze barafite agahinda kuko bashika mu mibano mu mafamiliye babona yuko ati we waragiye mugabo nta bicutse bakenye nkazo ukabona kubera ufite uko bavuga ko ari gukekeza bamugasanga batanguye kubabwira ati waragiye ukora ibintu bibi wadandaje umubiri wawe ugasanga abo bantu baca biyugarana nka kurya rera yabivuze bashobora guca biyugarana bakarwara novuga indwara y'akabonge kubera baguma babona ati jewe naragiye amahera narondera nk'ibi nabonye ndagarutse noneho ndi umukene gusumba nabo nasite ugasanga no kugenda aho uwo mufasha iramunaniye ko avuga ati noneho ninagenda barambona ko ari jewe noneho ninasohoka kuzuba abantu barantwenga ugasanga abo bantu babayeho bari mu buzima bubi ni naho usanga kenshi bishobora gushika ugasanga abantu bariyahuye kumbure furera ipolita arashobora kubitubwira ugasanga bageze ahantu bashobora no kwiyakuzima kuko baragira ahantu bakabona kuko fata ku isi yugaye ko novuga nk'isi yubamye imbere yabo jewe rero abo nagiye ndahura nabo kuko urabona yuko bakenewe bakeneye gufashwa gufashwa kwa mbere kumvirizwa hanyuma mugabo nkaca ntumirira cyane cyane abagore bari muri diaspora ko bogerageza uko bashoboye yuko twofasha abo bamama kugira baronke novuga nk'umutahe kugira bakora akantu gashobora kubateza imbere icyo rero nicyo gikorwa kumbure ishobora kubabwira hanyuma njyewe ndi ko cyo gutumirira umuntu wese yo bishobora kugira ade dushyire ingufu hamwe hanyuma dufashe abagore abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bashobore kuronka icyo bagaburira abana cyangwa icyo barambara ibyo bintu cyo twari kikorwa kiba twa tukoze so murakoze
kuri icyo nyene cyo kugerageza gufasha twavuze ko twumvise umunsi hera yuko frera Manirakiza afite ikigo yafashije gutanguza mu Burundi utubwira ibijyanye n'icyo kigo ga frera
twari twarindiye yuko novuga ibisata bigura indwara zo mutwe byoba byinshi hanyuma leta yari yagize n'umugambi w'uko rero byo kwiragira ibyo bisata hirya no hino mu gihugu cyose hariho naho ibitaro bitandukanye ibyo bisata bigura byari byaramaze gutangura hanyuma hariho n'amashyirahamwe rero yagiye aratangura kugira hirya no hino abantu bashobore kuvurwa kuko murabizi uko ingorane izo ngora z'umutima zitangura mu mibano hamba zikaduha gushukaho zigera kure rwose rero ubuhinga ni uko indwara cyangwa ibibazo byose bishobora gutera indwara zo mu mutwe dutangurira kumenyerekana mu miryango mu mibano kugira nabo babibamo nyine bajya nyine babwire ijambo bavuga kandi babitahure bashobore no gufasha bene rwabo ejo rero nk'uko nabikubwiye kuzigira cyane cyane ku rwego rw'u Burundi kuko nabwo nakubwiye ubundi ku rwego rw'ino Buraya aho njirijwe umuryango wa Afurika mu Burundi Buraya ariko rero nk'abagejejwe ni ukuvuga n'igisata bita mu Kongereza International Advocacy cyane ni ukuvuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ry'abafurika b'urukundo bita Afurika International ngerageza rero urabona icyo kuko njejwe nicyo ku isi yose si mu Burundi gusa ni ukuvuga yuko njejwe novuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ku isi yose kuko ni iryo shyirahamwe ni ryo rikora ku isi yose rero ngerageza nk'uku swabisi yagituye nkagerageza kumufasha kugira ndamuhe ibyiyumviro kandi novuga experience ifise muri ibi kugira nawe ashobore gufasha abandi ahari ni nk'uko ari ino n'abandi banyitura nkabafasha kugira ndafashe kwiyumvira kugira ineza y'abantu cyane cyane muri kino gisata cy'abarwaye mu mutwe kite cha tele imbere muke nkubu turi ko turategura ino ku mukobwa guburaya no vuga mu kirundi sinzi ni conference conference mu kwezi kuza kwa gatandatu izomara iminsi ibiri mugabo izoba aliye kuko tubikora kuri zoom aho tu amashira hamwe atima kitwagiye hamwe ino iburaya kugira tuvuge ibijanye n'ingwara zo mutwe mu bihugu byo muri Afrika n'Igifaransa kuko jewe tahize imyaka ibiri nagiye muri Burkina Faso aho twagiye hamwe n'abandi ibihugu byo muri Afrika bivuga Igifaransa n'ivuga Icyongereza tujya dusanga ibihugu byo bivuga Icyongereza byo muri Afrika byaramaze gutera imbere cyane mu muri gisata cy'ingwara zo mu mutwe dusanga ibihugu bivuga Igifaransa byacari inyuma gatoya hanyuma rero ngarutse ino iburaya nacyo ntangura kubibwira abandi ibyo nabonye hamba ndonka rero abafasha ubu rero hariho rero iyo conference icyategurwa izoba muri uku kwezi kwa gatandatu kuza izo turiko turasaba rero cyane cyane aho muri Afurika kugira bayandikishe ngo babe benshi kugira kazoba karyo ko kuvuka kwivugira twabwe twebwe ahubwo bashobore kwivugira rero ndi ko ndagerageza na mwebwe ndo barumvikira iyo iri kugira muce mujya mujye mwahubwo muvyumvirize muterere ibyumviro cyane ni bumva na kajyo nange ndonse iyo conference ko twayitegura se n'izi mikeyi gose izoba ihuje isi yose na cyane cyane tuko twasaba abanyafrika cyane cyane bari mu bihugu bivuga Igifaransa kugira baterere cyane ibyumviro ko niho twabonye ibibazo byo mu mutwe ibyumvira byo mu mutwe bitara mu gisata kibafasha kitarateye imbere cyane urumva rero jewe ngerageza gufasha ku rwego novuga rw'isi yose ubusigire mu Burundi mugabo hagize n'ubuhungere icyumba cy'iyumviro ku byumvira cyo cyose ndamuterera icyumviro kuko jewe se ndi w'Uburundi gusa ndi w'isi yose nk'umufurera w'isi yose naho ndi buraya umufurera w'isi yose kuko nihebe imana kugira ashobore gufasha ufite ikibazo wese ku isi yose muri umuryango w'abafurera b'ubukuru ni ukuvuga umuntera icyumviro wese ndamuterera kugira turabe yuko aho turi ntabe mu Burundi gusa nino cyane n'ahantu muri Amerika ariko batokumva ibiganiro cy'Abarundi gusa hari n'abandi bashobora kuba bafite ingorane zigomba gusa n'izi Swapisat ariko aratubwira rero bazofatira kuri ibyo turiko turavuga kugira ngo bose aterere agacumu k'ubumwe umuntu wese azoba ariko anitanga kugira afashe ababene wacu bafite ingorane rero nandi nagomba ahubwo ndagushimire wewe udufashe kugira kino kiganiro ushimire n'uyu Swavisi nawe yafashe iki novuga yafashe iki gikorwa mu ntoki byafashe abafite ingorane tusaba rero n'abandi uko abivuze umuntu wese ashobora guterera mu byiyumviro cyangwa mu buryo kubwa turabi uko ababene wacu bari hirya no hino bafite ingorane bogira ikibafasha kugira nabo bafite nk'uko twese bimba dufite iteka aho turi hose mu byo tugejejwe n'ubuzima bwacu bw'iminsi yose
yego murakoze cyane rwose Furera Manirakiza tuvuze ku bijyanye no guterera ku isi yose Madame Kanyange icyo gitabo ariko arandika ni igitabo kizokora ku bantu benshi kandi kigafasha abantu benshi kuko nk'uko yabivuze ni ikibazo kitavugwa cyane ariko kumbure ni igitabo kimara gusohoka kizoshikira abatari bake n'ibyo bibazo by'abakenyezi agiye gushyiramo muri icyo gitabo intahe zabo zigiye kumenyekana ku rwego mpuzamakungu Madame Kanyange icyo gitabo tucitege ryari hama kumbure utubwire bimwe na bimwe mu bice bizoba bigize icyo gitabo
ya murakoze Oriana yewe icyo gitabo ndiko ndandika bisa nuko cyaheze kigizwe no kugani n'amashapitre ibice bine igice cya mbere kivuga experience donc nagize mu bihugu mu gihugu cya Zambia aho nari nagize mu buruhuko aho naciye mu ikambi y'impunzi bita Maheba hanyuma ibiganiro nagiriye n'abahari ingorane nabonye bafise hanyuma kivuga nyene icyo ganiro nagiriye nabo bene wacu bari mu Bujumbura hanyuma bigaca bihaba n'akindi gice deno kuvuga ntigikomeye gusumba novuga n'icyegeranyo kijyanye n'urugendo rwo kwicara mu ndege kuko twara nasanze nafashe indege guhura n'aba na grupe y'abagore bakiye mu bihugu by'Abarabu amaturaganira nabo barambarira ndafata n'ifoto zabo mugabo hashobora gusangira n'umuntu umwe kuko sinabasabye ubuhusha kugira nisangire ayo mafoto mugabo naraciwe kugira amahirwe no kugakora amahirwe kuganira nabo ba jewe nemera kuko bagiye bagiye kundera ubuzima hanyuma rero nkaca nshyiramo novuga ni agace gatonyi kerekana jewe ubuzima nasigayemo kuko narabahaye nimero yanjye ya WhatsApp ndababwira ati nimwashika mu gihugu cy'Abarabu muratumbwira ntuve ko mwashyitse rero gushika uyu munsi n'abagore batandatu nicaranye nabo kuri ya Yirukoro aje Bujumbura nta n'umwe yigeze andondera ni ukuvuga yuko kumbure barabasa amatelefone bari bafite kumbure baratakaje nimero nabahaye mugabo gushika n'ubu ndacyaryama nibaza yuko abo bagore umunsi umwe nzosubira kubabona mugabo ndafite amafoto yabo narafashe icyo bita selfie turi mu ndege abo rero icyo ukuntu niyumva mu mutima gushika uyu munsi ndabisangira n'abazosoma icyo gitabo ndababwira ati umuntu nk'uko aba atanguye iyindi chapitre y'ubuzima bwiwe bushasha kuko uguma wiyumvira ati mbega bashikiwe n'ibiki kuko nk'uko kurega ipolisi yabivuze bajye ni bene wacu ca wibaza rero igihe uhuye uba ufite mwene wanyu yagiye akaba utigeze kumenya amaherezo yiwe ntaza aguhamagare ntuze umenye ko yapfuye nuko atakiriho aho rero abo bagore twahuye mu 2019 ncamwumva imyaka yaciye rero nguma nize yuko Imana izosubira kuduhuza ntama nkazobabona icyo rero aho rero ndabishyira muri icyo gitabo ishapite igira kabiri ivuga koko iyi nyene iki tuko turaganira iki nyene ubu buzima bwa none icyo bita modern slavery aho ndayandika nkaya novuga nkagira n'ubushakashatsi nkaza kuraba mu bihugu by'Abarabu uko modern slavery uko ibi bintu bifatwa nkaca nsanga ibihugu bimwe bimwe byo ku isi naho bikurikirana aya mategeko mpuzamakungu yo gukingira agatya kazina muntu ibihugu byinshi ntibirakurikiza ayo mategeko niho rero ncangaruka nkandikira makete abantu bitwa ko bari ku butegetsi hejuru ubu ngiye ndiko ndategura kwandikira uyu muperezida dufise mushasha Joe Biden ndamwandikira ndamusaba koko yoshira inguvu cyangwa igitsure kuko novuga ni agira igitsure ku bihugu by'Abarabu kugira ngo koko ntibacubire gufata abo bantu baba bagiye gushaka ubuzi nabi nk'uko bariko bararigira kuko nasanze muri mu kiganiro nagiriraniye nabo bene wacu babaka amapasiporo iyo bageze kuri ya Yirukoro urundi iyo bashitaje nyine kuri ya Yirukoro muri imigrasiyo baca babaka amapasiporo bagaca bababwira kicara ariya ku ntebe murindire umuntu yakuguze urumva abo bene wacu baca babona benshi baca babona ko bagurishijwe iyo bashitse kuri ya Yirukoro nyene kuko bacabona yuko byama bimwe bemererwa ibyo nita ama fake promises bagirirwa ko atari byo niho benshi baca babona yuko twaragurishije niyo rero ncangaruka rero ibyo rero ni ibyo bintu shyira muri chapitre ya kabiri chapitre ya gatatu ica ijya kukuvuga ubuzima bw'aba bagore barimo bari hariya aho nagerageje kurondera abantu baba mu bihugu by'Abarabu kugira nabo bampe ikiganiro ba uko babibona hariya aho uko babona abantu iyo bamaze guhohoterwa ukuntu batoroka bakajya mu mirimo ya polisi ikabafunga bakaza kuva aho hantu bajyanwa mu yindi nzu batazi gushika naho bamwe barakubitwa bakicwa ibyo si ibintu byagasisika mu speciali muri kuko ni baziko mwese maze kubona amawudi atendera ku isi yose aho umugore cyangwa umukobwa bari kararira yicaye ku ibarabara muri by'Abarabu asaba amafungo ko yomutakambira abantu benshi bararungikira ama audio barungikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi basaba leta mbyeyi hariho n'uwabigize mu minsi iheze yari karasaba leta mbyeyi y'u Bujumbura kugira imufashe ko aguhowe ibyo byose rero nibyo nshyiramo muri iyo chapitre igira gatatu hama chapitre igira kane nza ku icyo bita kuvuga andetaye igituma ibi bintu byose biba ibi bintu cyo guhohotera gatina agateka kazina muntu ibyo ncanza gushiramo cyacu twiga twese tukiri bato abantu batukuri abazeyi bo barabikundusha cyacu twita ubuntu ntavuga rero ntiyaba abantu bomenya iyi filozofi y'ubuntu yavuzwe na Mandela yavuzwe na Desmond Tutu murabibona aho nza kuraba ibyo Mandela yavuze muri igihe yari arigisha ubuntu Desmond Tutu kanabandi bahinga bagiye barandika ku buntu ubwo buntu rero twari dukwiye kubwigisha haba ku bana mu miryango kugira ngo kuko umuntu agiye uko afise ubuntu muri munsiguro yabo yogena ngo ahohotere undi yogena ngo atuma umuntu yirirwa atariye ngo atuma umuntu amukoresha ku busa atamuhembye cyangwa amukoresha ntanamuhe n'akaruhuko urabona yuko koko ni uguhohotera hagati y'akazina muntu aho rero ngaruka nkaza kuvuga ibyo bintu byose nkaza kuvuga icyo kintu cy'ubuntu cyangwa ko abantu batosoma mu gitabo nibaza yuko ari rekomandasiyo mvuga ko yabo abo bantu batokeje abo babene wacu abo barabu bazi icyari cy'ubuntu kumbure ujya mu mama ujya mukobwa bahohotere bakamubuza kurya ntibamuhembe bakamukoreshereza ubusa gusa bakamuzana na munsi ntibari kubikora ko bari kwibaza ati nanjye sinko bikirira ibyo udashaka kumuntu yakubwira ntibikirira ubundi nibyo rero nicamvuga muri chapitre ya kane nita nka conclusion mugabo nawe ni chapitre kandi nibaza yuko mu minsi nibaza yuko muri iyi nzu itangura nzokirungika ku bantu bashobora kumfasha kukiryogora neza kuko urazi ururimi ko ndabyandika mu rurimi rw'icyongereza ururimi rw'icyongereza ari ukubera atari ururimi rwanje nica ndabirungikira abantu bashobora kuzoryohora kugira agakosa karimwo bagatosore hanyuma rero fungure mu minsi iza bivanye n'ukuntu umwanya bitwara kugira bafiguriye igitabo bizotwara ndashobora kubahamagara
cyane rwose murakoze cyane rwose tuzashobora kubimenyesha n'abandi kugira ngo bashobore kumva ayo makuru y'aba barundikazi bariko baraca mu bihe bitoroshe bivuye muri icyo gitabo wafatiye umwanya ukandika ukanashobora kugira ubushakashatsi butoroshe ndashimiye mwese rero mwari muri kumwe natwe muri kino kiganiro muri isanga twizere ko mwahigiye byinshi mwahakuye byinshi mugiye gutegera byinshi ku bijyanye n'ibibazo by'aba bakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu n'ibibazo bahura nabyo ukagerageza kuraba n'uburyo ugerageza kubafasha aho uherereye haba mu gihugu cyangwa hanze yaho ndashimiye cyane rwose Frere Manirakiza Hippolyte ari mu Bubiligi akaba yarakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Logenti imyaka irenga 10 ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya uwo mwari mwumvise nawe yari Madame Kanyange Suavis ni umuntu umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi cyane ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu akaba ariko yandika igitabo yise Modern Slavery no kuvuga ubujya bwo mu bihe bya vuba agiye kuzosohora mu minsi iri imbere ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi mwakoze cyane mwese mani baheza gute
radio ijwi rya Amerika yabaye ibito cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye ibito cyacu Thank you. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo.